Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe gute nshuti bakunzi bacu mu Rwanda, muriko mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu, kuri mwebwe mutwumva muri Kigali FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Hakurya muri Uganda twumvikanira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 i Kisoro. Ikaze makuru kuri no mugoroba muri kumwe na Diana Nininahazwe muri studio ya gatanu. Umurugujeje gutegura amatora mu Rwanda watangaje ko abakandida 8 bigenga ari bamaze kumenyekana ko bazokwiyamamaza amatora ya president yo mu kwezi kwindwi.
Kuko NEC aho bakwica amategeko ifite ububasha ko kuba ubwo burenganzira batakomeza kububona.
Uyu ni madame Oda Gasinzigwa atwara komision ijejwe gutunganya amatora mu gihugu cy'u Rwanda.
Genda bituvuna tugenda tugera mu turere tugasuzugurwa n'abayobozi b'uturere n'abayobozi b'intara bakabaho kuba bohereza n'abagitifu b'imirenge kudukubita.
Unawe ni Innocent Hakizimana umwe mu bashaka kwitabira amatora ya president y'u Rwanda nk'umukandida yigenga. Ibitigiri by'abana bapfa batarakwiza imyaka 5 kubera ubuvuzi budakwiye bibandanya kwiyongera mu ikambi z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania. Muya Hamas na Israel ni Syria giriza Israel kubangamira utwigoro tugamije guhagarika ingwano ibandanya hagati ya Israel na Hamas. Ubumwe bwa Buraya buriko bukora amatohoza ku mikorere y'imbuga ngurukana bumenyi za Instagram na Facebook zagirizwa kuyovya ubwenge bw'abana. Idoni do yano makuru yose nce ku masonga ni mukanya musanga ikazi. Nongere ndabahe mwiriwe ni kaze ntuti bakunze ibijwi rya Amerika. Misiri yagiriza Israel guhunga utwigoro twose two guhagarika intambara ihanganyemo na Hamas mu ntara ya Gaza. Misiri muribuka ko ico gihugu gihuza Israel na Hamas. Ibindi kuri no nkuru na mugenzanje ejo ni mukankusi.
Ibi perezida wa Misiri Abdel Fattah al-Sisi yabwiye abakuru b'ibihugu bari bateraniye mu nama imanama kuri wa kane. Misiri nicyo gihugu gihuza impande zishyamiranye. Yongeyeho ko Israeli irimo gukomeza ibikorwa byayo bya gisirikari irafa umujyi wo ku mupaka w'amajyepfo hagati ya Misiri na Gaza. Yavuze kandi ko Israeli irimo gukoresha uwo mupaka unyurwaho n'abava ku ruhande rwa Palestina. Israeli na Misiri byagiye byitana ba mwana mu bijyanye n'uruhare mu gufunga icyo cyambu cyagize akamaro kanini mu kugeza imfashanyo ku butaka bwo ku nkombe aho abantu bamwe bashobora kwicwa n'inzara. Israeli kuwa kabiri yavuze ko Misiri ari ikwiye gufata icyemezo cyo gufungura icyambu cya Rafa no gutuma ibyo gufashisha ikiremwa muntu byinjira mu ntara ya Gaza. Ibi byatumye Misiri yamagana ibyisobanura ko ari nk'urwitwazo mu kugerageza gushyira amakosa ku bandi mu bijyanye n'ikumirwa ry'imfashanyo. Perezida Sisi yagize ati: "Twasanze Isirayeli ikomeje kwitaza inshingano zayo no guhunga ibikorwa byose byatuma ihagarikwa ry'imirwano rigerwaho."
Ejo ni mukankusi urakoze. Tukiri mu vya Israel, polisi ico gihugu yishe irashe umugabo bivugwa ko ari umurwanyi ni nyuma yuko agerageje gutera imbuga ita mu polisi mu burasirazuba bwa Yerusalemu hari mu ijoro ryejo kwa gatatu edirwemo.
Polisi yavuze ko abapolisi barimo gusaka uwo mugabo ubwo yasohoraga imbugita akayibatunga. Abo ofisiye nibwo bamurashe arapfa. Mwirondoro w'uwo mugabo ntiwari wamenyekana neza. Iki nicyo gitero giheruka mu mijyi ya Israeli kuva intambara kuri Hamas itangiye ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 umwaka ushize. Ibintu byatumye ibibazo by'ubushyamirane bikara hagati y'Abanyapalestina n'Abanyayisraheli. Urugomo narwo rwariyongereye mu ntara ya Cisjordania aho Abanyapalestina bagira hafi kuri 500 bishwe n'amasasu ya Israeli kuri ubwo butaka. Ibyo bigaragazwa na Minisiteri y'Ubuzima iherereye i Ramallah inavuga ko abenshi bishwe n'abasirikare babarashe. Abanyapalestina mu ntara ya Cisjordania bishe Abanyayisraheli 9 barimo abasirikare 5. Ibi ni guhera tariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 hakurikijwe imibare itangwa n'umuryango w'abibumbye.
Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye yijya nino ku isi ku mugabane wa Afrika muri Mauritania. Abagabo umunani batanze kandidature zabo mu matora ya president azoba muri ico gihugu itariki ya 29 z'ukwezi kuza kwa gatandatu. Ibindi na Team Ishimwe.
Abo barimo Mohamed Urdi Gazwaini nuwo yasimbuye wafunzwe Mohamed Urdi Abdelaziz mbere wari wakuwe mu baziyamamaza. Abashobora kuzahatanira umwanya wa perezida bari bafite kugeza saa sita z'ijoro ejo kuwa gatatu kugira ngo babe bamaze gutanga kandidatire zabo. Aziz yayoboye igihugu hagati mu mwaka wa 2008 n'uwa 2019 kandi ubu ari muri gereza. Kuwa kabiri umuvugizi w'uwahoze ari perezida yavuze ko yavuye mu baziyamamaza kubera ko atabonye abamushyigikira bakenewe. Cyakora mu buryo butunguranye, Aziz yagiye ku biro by'akanama gashinzwe iyubahirizwa ry'itegeko nshinga mu ijoro ryabanzirizaga itariki ntarengwa yari yatanzwe, arinzwe bikomeye agiye gutanga impapuro zisabwa. Urukiko rw'ubujurire rwari rwavuze igihe gito mbere yaho ko rushobora kumuha uruhushya rwo gukora urugendo kubera izo mpamvu z'itora. Abambari ba Aziz babarirwa muri mirongo bari hafi aho bagiye kumushyigikira, ariko abaharinda bamubujije kuvuga. Saidina Ali wunganira mu mategeko uyu wahoze ari perezida yavuze ko kandidatire ya Aziz yari ikiburamo abamushyigikiye bake, ariko ko hakurikijwe amategeko yari afite indi minsi ibiri kugira ngo abuzuze. Akanama gashinzwe iyubahirizwa ry'itegeko nshinga gafite kugeza ku itariki ya 29 ngo kabe katanze listi y'abakandida.
Team Harris Ishimwe, urakoze iby'amatora. Turaza kubigaruka ko tubabwira y'u Rwanda mu gice cy'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Ariko imbere y'uko tugaruka ku by'amatora, tubanze tuvugane ku by'ubuhinga bwa none. Umuryango umwe bwa Buraya wuguruye amatohoza ku mikorere y'imbuga ngurukana bumenyi za Facebook na Instagram maze gukira sosiyete ya Meta. Bikeka ko mu buhinga Facebook na Instagram mazikoresha harimo ubutuma abana bato batwarwa cyane n'izo mbuga ku buryo cika nk'ibyo vya bwenge kuri bo. Ibindi izi mbuga zagirizwa nuko rimwe na rimwe zidashobora kunyegeza amakuru abana batemerewe kubona. Mu itangazo yasohoye komisere w'umwe bwa Buraya Thierry Breton yagize ati: dufise amakenga menshi ko Meta atanguvu yashize mu gukingira imibereho myiza y'abana cyane cyane amagara yo mu mutwe. Bugize ubwa gatandatu ikigo cya Meta gikorwa ko amatohoza ashusha nk'ayo. Ikigo nyamerika Meta cyatangaje ko gifise ariko ishaka ryo gukingira abana kugira ngo amakuru bakura kuri Facebook na Instagram abahwanye n'imyaka bafise umwanya bamara kuri izo mbuga nawo ububake hakubasambura. Sosiyete ya Meta ihumuriza ivuga ko yiteguriye gutanga amakuru yose umwe bwa Buraya bukeneye mu matohoza yawo. Yongera ivuga ko imaze imyaka 10 ishiraho ubuhinga burenga 50 bwo gukingira abana. Ano makuru yose mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya duca tuja I Kigali mu Rwanda. Umugujeje gutegura amatora mu Rwanda washize ahabona urutonde rw'abakandida bigenga bifuza kuzokwiyamamaza amatora ya president Rwanda mu matora azoba mu kwezi kw'indwi kuno mwaka. Asumta Kaboyi yakurikiranye ikiganiro komisiyo y'amatora mu Rwanda yahaye itangazamakuru.
Mu kiganiro bamwe mu bagize iyi komisiyo bahaye itangazamakuru bagaragaje aho imyiteguro igeze. Uyobozi w'iyi komisiyo Madame Oda Gasinzigwa yasobanuye ko mu bantu 8 bifuza guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu, babiri bamaze guhagarika ibyo bikorwa. Yumvikanishije ko habonetsemo n'abagenda barenga ku mategeko.
Ariko ababa batabikora neza rimwe na rimwe twumva hirya no hino, twabasaba yuko bakomeza kuba inyangamugayo bagakora iby'amategeko ateganya kuko NEC aho bakwica amategeko ifite ububasha ko kuba ubwo burenganzira batakomeza kububona aho byaramuka bitagenze neza. Baba bakoresha amafaranga hamwe na hamwe.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya uko igikorwa cyo gushakisha abasinyira ba kandida bifuza kuzajya ku mwanya wo kuyobora u Rwanda bemerewe hirya no hino mu gihugu. Tuvugana na Bwana Innocent Hakizimana, ni umwe mu bifuza guhatanira umwanya wo kuzayobora u Rwanda ukomoka mu ntara y'Uburengerazuba. Bwana Hakizimana yabwiye Ijwi rya Amerika zimwe mu mbogamizi barimo guhura nazo mu gukusanya ibikenewe.
Maze kubona imikono 560 nsigaje imikono 40. Yego bigenda bituvuna, tugenda tugera mu turere tugasuzugurwa n'abayobozi b'uturere n'abayobozi b'intara, bakaba bo kubabohereza n'abagitifu b'imirenge kudukubita. Nuno ikosa ryabaye muri komisiyo mwasaba ko bakosora, n'ukuvuga ko muri iyindi manda baba bakwiye guhereza umuntu n'ikarita ifite agaciro ku kwezi. Baduhaga agatabo n'impapuro zo kuzuzaho imikono muri buri turere, wabyereka umuyobozi w'akarere akavuga ati ibintu nake najya kuri sisiteme nkabikurura.
Komiseri ushinzwe ibirebana n'amategeko muri komisiyo y'amatora Mbabazi Judite yagarutse ku makosa ajya akorwa n'abakandida bigenga.
Amategeko avuga ko igihe cyo kwiyamamaza kirazwi, ariko hari abo mubona namwe bafata impapuro ziriya zo gusinyisha akabagiye mu itangazamakuru atangiye kwiyamamaza. Biriya ntabwo ari byo, baraza tukababwira ko ari imyitwarire idakwiye. Hari n'abaza kugaragaza ko babangamiwe, wamubaza ese hari igihe ki? Ati hari saa moya n'igice z'ijoro. Ese ujya gusinyisha saa moya n'igice z'ijoro kubera iki? Kuki utagarukira igihe ushobora kubona umuntu, abantu bakubona ku manywa? Iyo ugiye gusinyisha nijoro nawe ubwawe uba wikururira ibi bibazo. Wagiye gusinyisha mu kabari, shobora guhurirayo n'abantu binywereye batagushyigikiye bakakwiga.
Kugeza ubu iyi komisiyo yibukije ibyo buri mukandida perezida na kandida depite basabwa kuzuza. Judite Mbabazi ashinzwe amategeko muri iyi komisiyo.
Bisabwa rero kuri iyo myanya yombi kuri perezida wa repubulika, hariho kuba afite ari umunyarwanda ufite ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko, kuba nta bundi bwenegihugu afite, kuba ari indakemwa mu myifatire no mibanire n'abandi bantu, atarigeze akatirwa burundu igihano kingana cyangwa kirenze amezi 6, atarambuwe n'inkiko uburenganzira mbonezamubano n'ubwa politiki. Aho ni kuri perezida wa repubulika. Umwihariko twumvisemo cyane harimo imyaka ibiri butandukaneho n'abadepite, harimo imyaka 35 y'amavuko, mu gihe ku badepite ari imyaka 21 y'amavuko.
Komisiyo y'igihugu y'amatora yasobanuye ko guhera ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka izatangira kwakira kandidatire z'abifuza kwiyamamaza ku myanya inyuranye, bikazarangira tariki ya 30 z'ukwezi. Kwiyamamaza kw'abakandida mu itora rya perezida wa repubulika no mu itora ry'abadepite bizatangira kuwa gatandatu tariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka, bisozwe tariki ya 12 z'ukwezi kwa karindwi. Abanyamakuru bifuje kumenya ibikunda kuvuga ko komisiyo y'igihugu y'amatora itigenga, ariko basubizwa ko komisiyo y'igihugu yigenga mu bikorwa byayo byose nk'uko byemejwe n'amategeko. Ibindi bibazo byagarutsweho ni iby'abakandida bigenga batangiye kujya gushakisha imikono y'abantu bagera kuri 600 mu gihugu hose. Bamwe bagaragaje ko ari igikorwa kivunanye gusaba abayobozi ba komisiyo y'igihugu y'amatora berekana ko utakwifuza kuba perezida w'igihugu udashobora no kubona imikono y'abantu 600. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, urakoze. Tuve i Kigali tuja mu Burundi aho umutekano muri kino gihe utifashe neza, ubwo ni bwose haba mu banyagihugu ndetse n'abanyamahanga bahaba n'abahagendera. Impande zitandukanye zirimo nka leta ya Canada na ONU vyaburiye bisaba kwigengesera. Leta naho yahagaritse ibikorwa bimwe bimwe birimo imikino ikinirwa mu bubare nka Zabia hamwe na masinema atandukanye. Inkuru ya Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Izo mpande zose mucegeranyo bashize hanze cerekana ko umutekano utifashe neza mu bice byose bigize igihugu cy'u Burundi, ariko na cane cane mu gisagara ca Bujumbura. Leta ya Canada yasabye abanyagihugu bayo bakorera mu Burundi ndetse n'abahagendera kwirinda ingendo zitari ngombwa haba mu gisagara no hanze yacu mu bice na cane cane bihurirwamwo n'abantu benshi birimo ibibanza byo kwinezereza, utubari, uburiro ndetse n'ahantu hari abantu benshi. Ikindi basabwa kwirinda gutemberana impapuro z'inzira amafaranga bakayabika kure mu mahoteli canke amazu babamwo kuko n'ubusuma bw'imonogoje ndetse n'ibindi bitandukanye nivyatangajwe na Roni ishamirira b'umutekano nabyo bisa nibyo ico yongera ko ihamagarira abanyamahanga baba mu Burundi guhorana umuriro mu matelefone yabo no kugendana nimero ho bashobora guhamagara byihutirwa mu gihe bahuye n'ikibazo canke bakeneye ubutabazi bwihuse banasabwa guhora bateza amatwi amakuru mashasha ku maradiyo na cane cane y'imbere mu gihugu kugira ngo babashe kumenya aho igihugu kigeze umutekano muke urangwa mu Burundi na cane cane mu gisagara ca Bujumbura aho watanguye kwibonekeza mu misi heze aho hagiye hategwa grenade mu bice bitandukanye bihurirwamo n'abantu benshi abanyagihugu batandukanye bavuga ko ubwo bari bwose mu makomine yose agize igisagara ca Bujumbura aho benshi muri abo banatinya kuvugana n'abamenyesha makuru akarorero ni muri komine Muha iri mu gisagara ca Bujumbura aho uburongozi bw'iyo komine igizwe n'amakartier arimo Musaga Kinindo Kinanira Kibenga na Kanyosha bwasohoye ingingo yo guhagarika ibikorwa bimwe na bimwe by'ubudandaji n'aharabigwa amasinema bamenyesha ko byakozwe mu ntumbero yo kubumbatira umutekano w'abanyagihugu n'ibyabo izo ngingo nazo zibuza ibikorwa bimwe bimwe zirimo kugara burundu ibibanza byose byahora byerekana amasinema birabujijwe gukina umukino wa biyare mu kabare imbere y'uko akabare gatangura gukora birabujijwe kandi ko butike idandaza inzoga ikongera ikicarika abariko baranywa abaguzi bategetswe kuja kuzinywera iwabo muhira abasanzwe badandaza inzoga y'impeke nabo nyene ntibemerewe kwicarika abantu uyiguze asabwa kuja kuyinywera iwe abandi bavugwa muri iryo tangazo n'abantu basanzwe bagura ibyuma bitandukanye nabo bategetswe kugira ibituro byo kuguriramwo ibyo byuma kizire kongera kuzunguruka muri karitiye zigize komine ya Muha ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera abegwa n'iryo tangazo bakorera muri ibyo bice kugira ngo batubwire uko babyakiriye bamwe muri abo batashimye ko amajwi yabo aja hanze bemeje ayo makuru ko hari abo mu ntwaro batanguye kugenzura hamwe hamwe bababwira ko bategerezwa kubahiriza ayo mategeko bagize bati turabone bashaka kutwomora sinzi aho bashaka kudushira kubaho bisigaye bigoye none batubuze no gukora ariko Imana irahari uko niko batubwiye buzuye umubabaro mwinshi abandi nabo bakora mu mabotike bagize bati ibi byo bizokora kuri benshi narijyatweho bari basanzwe banatwigenza ko mu kutwaka amakori menshi ubu ni byoroshe eje aho bukera baratangura kutwugarira bamwe batangure no kutwaka amafaranga dafisi siguro muri kino gihe abo twashikiriye benshi bavuga ko batinya kuvuga kuko hari cuka kibi mu Burundi aho nuvugiye kuri mikro z'abanyamakuru afatwa nk'umwasi w'igihugu uyu mudandaza yemeye kutuvugisha akorera muri karitsiye ya Kibenga
kelabyo kwe batubujije batawusohora intebe batawutanga inzoga kwibutika kwe nkubo nta muntu numwe ari karanywe inzoga kwibutika byagiye mu ngiro nababandi bose bavuga ngo zandagara bya byuma za nki bya biki byose zavoka bijya byose byahagaze nta muntu numwe yemerewe
ikindi avuga nuko abo bajejwe intwaro hari aho bitwara nabi mwishirwa mu ngiro ry'amabwirizwa aba yasohowe na leta
kandi bajya biwacu ngene bavuga bavuga nabi cyane bavuga bazana amande kuntu bakora bavuga bashize kwigufuri kugira ngo bayikure ko muaye na quelque chose abazoza bashira kwigufuri aho kuza kubuza bazoza bahana niko bazobikora
aba nabo basigura ko ivyo byahagaritswe ku bwabo atari byo biteje umutekano muke
cyo ntangorane nimwe ndabibonamwo kuko nkaje ndabifata kwa abantu baba bariko birondera ubuzima abantu ba ubugutsi barayinjira mu mpango ngo bokwiba abantu bivugira ko kwiba barowe hashaka
nashira hamwe urikome mu byo riharanira harimo iterambere ry'umwene gihugu kuri mikro z'ijwi rya Amerika riranebagura iyo ngingo je nduwimana ni wavugirisha hamwe urikome
agafata ingi ngo zituma abanyagihugu abantu bisumamwo uhagaritse ufashe ingingo nk'izo ubu ufashe ingingo zihagarika ubuzima nizome uri kome turasubiye gutaka dutakamba izo ngingo zifatira amaboko imugongo umunyagihugu na cyane cyane yari asanzwe ayugarijwe n'ubukene butagira insina turasa vyo bintu bihagarare vuba bwangu
ishiramo urikomere sigura kandi kwiyonga ingo shasha y'uburongozi yerekana ko mu Burundi atantware ya demokrasi hari kuko inzonga ingo zitagikwiye gufatwa hagihuti huti abarabwa nazo batabanje kugishwa inama ibibanze leta ya Canada na Roni cane cane ibuza kugenderamwo abakozi babo n'abagendera mu Burundi birimo intara ya Cibitoke bubanza Bujumbura rirare n'inzira zerekeza ku Rusizi berekana ko ibyo bibanza birangwamwo ihangana hagati y'abajejwe umutekano n'inyeshamba zitera igihugu zituruka muri Congo. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Ijwi ry'Amerika turacyari mu mwanya w'amakuru ya karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Igisata c'impunzi ibitigiri vy'abana bari munsi y'imyaka 5 bapfa kumvo yo kubura ubuvuzi bukwiye vyariyongereye cyane mu kiringo c'imyaka 2 heze mu ikambi ya Nyarugusu irimo abarundi muri Tanzania. Inkuru ya James Jovin.
Iyo bitigiri byashikirijwe n'umuyobozi ashinzwe impunzi muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu cya Tanzania bwana Sudi Mwakibasi mu nama yahuje Leta ya Tanzania amashyirahamwe n'impunzi z'Abarundi yabereye hagati mu nkambi ya Nyarugusu kuri uyu wa kane. Bwana Sudi yemeza ko amatohoza aheruka gukorwa n'igisata cy'ubuvuzi mu nkambi ya Nyarugusu yerekanye ko abana barenga gato jyamwe 8 bari munsi y'imyaka 5 bicwa n'indwara zitandukanye harimo malaria buri mwaka hashingiwe kuri ubwo bushakashatsi. Ibyo biterwa hanini n'ubukene bw'imiti mu mavuriro, abaganga bake no kubura imfashanyo z'imisegetera mu miryango.
Kambi ya Nyarugusu vifo vya watoto chini ya miaka 5 namba inatisha, idadi kubwa sana.
Mu kambi ya Nyarugusu abana bapfa bari munsi y'imyaka 5, igitigiri kirateye ubwoba cyane, igitigiri cyariyongereye cyane.
Idadi ya mahitaji kwenye usaidizi wa kibinadamu ni kubwa mno.
Igitigiri kibikenewe kubijyanye no gufasha kirema muntu, igitigiri ni kinini cyane.
Wakati uwezo wa kuhudumia hayo mahitaji ni mdogo sana.
Mugihe ubushobozi bwo gutorera umuti izongorane, ubushobozi ari buto cyane.
Hali ya afya ikoje kambini?
Ibijyanye n'amagara y'abantu bimeze gute mu ikambi?
Hali mkienda kwenye zahanati ikoje?
Iyo mugiye ku madispensaire bimeze gute?
Hakuna dawa.
Na miti hari?
Hakuna madaktari.
Na abaganga bahari?
Kwa nini?
Kubera iki?
Hamna hela.
Na amahera hari?
Mu gihe bitigiri by'abana bapfa bitera byiyongera buri mwaka mu nkambi za Nduta na Nyarugusu, Sudi Mwakibasi yumvikanisha ko Leta ya Tanzania atamigambi fise yo kugabanya cibure gukemura icyo kibazo.
Nangukia kwenye kundi ambalo halistahili usaidizi wa kibinadamu.
Namwe mugwa mu mugwi utakeneye ifashanyo zagateka kazi na muntu, ifashanyo za kimuntu.
Kwa sababu Burundi ni salama.
Kubera yuko mu Burundi aratekanye.
Kinachotakiwa ni kujiandikisha kurejea.
Igikenewe ni kwiyandikisha mugahunguka.
Gusa umwe mu mpunzi z'Abarundi yitabiriye iyo nama asanga ko Leta ya Tanzania atakuntu izoja imbere y'amakungu, yishimira ko yafashije impunzi z'Abarundi mu gihe biboneka ko iriko yarahonyanga agateka kazi na muntu no kudatanga imfashanyo zikwiye bituma abana bariko barapfa ku bwinshi.
Ego mwatubwiye yuko abana batoyi bapfa ku bwinshi ngaha mu nkambi. Ariko ni iki tuzagishika mu Burundi twifunira ko Tanzania yatwagiriye neza? Naya mu gihugu nashobora gushika bakabwira ati igihugu ni nziza mukaryama ukweza amezi abiri, ariko ntimushobora kumenya ikiri ndani y'umunyagihugu.
Nyuma y'iyo nama twaganiriye na zimwe mu mpunzi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu zitubwira uko byifashe mu mavuriro muri iki gihe imfashanyo y'imiti yagabanijwe ku rugero rukabije.
Iyo bakwakiye rero ukaza kwigana indwara ukuntu bumeze, iyo ubiganiye irya miti baguhaye baguhereza ubumanyi bubiri canke butatu atacyo nyene bumaze, hanyuma rero umuntu rero agaca ataha. Nawe urumva utaha muhira, hari igihe umuhereza inyabumanyi butatu baguhaye ntimufatire.
Wenda aratonze iminsi 3 ntwaye umucyuko ngaho akurikirwa n'uryo so zaze birambabaza gose kwe niho ndashye ndivumurira ko nyene sinzi bira ko ndagaza kuvurirwayo kweri byarangwe kandi hamwe batampa bakampa nibampe n'imiti nyene igize bibonekana
mu bitigi dukura mu ishyirahamwe kuwa ruje rijeje buvuzi mu nkambi ya Nyarugusu. Abana hafi 389 baravuka buri mwaka, gusa kubera ikibazo cy'ubukene bw'amafaranga ubuvuzi budahagije abaganga badakwiye no gutaronswa imisege kuyitera abana hafi jana n'umunani bari munsi y'imyaka itanu barapfa buri mwaka kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'ijwi ya Amerika.
Aka kazi kimuramenyereye ko tugashiramwo iyo tugomba tubabwire ibijanye n'ubuzima bwa Amerika. Mu rukurikirane rw'inkuru zihariye zibasobanurira amatora muri Amerika, uno munsi turabira hamwe ubufasha Amerika iha makungu. Programme zo gufasha makungu ni imwe mu nkingi zikomeye za politiki y'ububanyi n'amahanga ya leta z'ubumwe za Amerika kuva intambara ya kabiri y'isi yose ihera. Nyamara abanyagihugu bitegura kuvugurura inzego zifata ingingo zitandukanye mu matora yo mu kwa 11 aha muri Amerika ntibiri mu bibaraje ishinga. Thomas Kamirindi yadutegura inkuru ibasobanurira.
Ukwezi kwa kabiri 2022, Uburusiya bwateye Ukraine bushaka kuyigarurira. Leta zunze ubumwe za Amerika yarahagurutse irahagarara yihutira kurengera Ukraine. Mu kwezi kwa kane gushize, President Joe Biden yashyize umukono ku itegeko rigenera Ukraine amadolari miliyari 61. Kuva rugikubita avuga ko guverinoma ye itazatezuka.
The United States walks away.
Leta zunze ubumwe za Amerika iramutse isunye, Ukraine yagwa mu kaga, Uburayi bwagwa mu kaga, isi yigenga yagwa mu kaga, byatiza umurindi abaribo bose bifuza kutugirira nabi. Icyo nshaka kubwira President Putin nzi kuva kera kiroroshye, ntituzasubira inyuma.
We will not walk away.
Mu kwezi kwa 10 gushize, umutwe wa Hamas wo muri Palestina wateye Israheli wica abantu barenga 1,000, ushimuta bunyago abandi barenga 250. Israheli yahise itangira intambara ikaze kuri Hamas mu ndiri yayo mu ntara ya Gaza. Intambara imaze guhitana abantu barenga 135 nk'uko Hamas ibyemeza. Muri iyi ntambara naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishyigikiye cyane Israheli. Itegeko Perezida Biden yasinye mu kwezi gushize riteganyiriza Israheli inkunga ya gisirikare y'amadolari miliyari 15. Abasesenguzi nyamara basanga abaturage batitaye kuri ibi bibazo biri ku isonga muri politiki y'ububanyi n'amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na politiki zo gufasha amahanga muri rusange muri iki gihe bitegura amatora. James Thurber ni mwarimu muri kaminuza y'ubushakashatsi yigenga American University ya hano i Washington DC.
The issue of Ukraine barely registers.
Ibipimo byerekana ko abantu batageze kuri 5% ari abatekereza ko ikibazo cya Ukraine gikomeye. Niko bimeze muri rusange kubirebana na politiki y'ububanyi n'amahanga, umubano dufitanye n'Ubushinwa, gukumira Putin cyangwa ibibera muri Gaza.
Intambara yo muri Gaza yabaye intandaro y'imyigaragambyo ikomeye muri kaminuza za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bariyama guverinoma yabo kubera inkunga itera Israheli. Nk'uko abasesenguzi babibona, ni ikimenyetso simusiga kw'abaturage cyane cyane abakiri bato bashishikajwe no kumenya icyo inkunga igihugu cyabo gitanga mu mahanga zimaze. Barbara Perry ni mwarimu muri kaminuza y'ubushakashatsi ya Leta ya Virginia, University of Virginia, mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
I do know a number of young voters.
Ndazi neza abakiri bato benshi bashitse mu kigero cyo gutora bahangayikishijwe n'amadeni y'amafaranga y'ishuri. Aka n'akarorero baribaza ngo kuki turi gupfusha ubusa amadolari amamiliyari n'amamiliyari turunga ikinkoho mu makungu muri Ukraine, muri Israel? Kuki tutokoresha amafaranga mu biraje ishinga imbere mu gihugu cacu?
Those monies domestically for other issues that need caring for in this country.
Donald Trump ushobora kuzaba kandida w'ishyaka ry'abarepublikani mu matora yo mu kwa 11, nawe ntiyumva impamvu Amerika itanga amafaranga menshi mu nkunga iha amahanga. Muri urwo rwego nk'urugero, aherutse kuvuga ko atowe atarwanirira ibihugu biri mu muryango wa OTAN, umuryango w'ubutabarane wa gisirikare w'ibihugu bituriye inyanja y'amajyaruguru ya Atlantika. Sinzabarengera, mu by'ukuri nabagira inama yo gukora ibyo bashaka byose, ni akazi kabo. Ibyo ari byo byose, inkunga zikubiye mu itegeko ryo mu kwezi kwa kane gushize zishobora kuba arizo za nyuma zikomeye kurwego rw'isi muri rusange muri uyu mwaka mbere y'amatora azaba ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa cumi na kumwe gutaha. Usibye umukuru w'igihugu, abaturage bazavugurura intebe zose 435 z'abadepite bo ku rwego rw'igihugu n'intebe 34 ku ijana zigize sena y'igihugu. Uwo munsi kandi leta 16 zizatora abaguverineri bazo bashya. Hazaba n'andi matora menshi atandukanye yo mu nzego z'ibanze hirya no hino mu gihugu.
Thomas Kamirindi, urakoze. Nino kuri rero duce dusozerera amakuru yacu yuno mugoroba kuri mikro aha muri studio ya gatanu. Mwari kumwe na Diane Nininahazo, nako ndayabashikiriza muhinga bw'ivyuma yakoze Nadia Taha na Engineer Justin, bari kumwe Etienne Karekezi yaraduhagarikiye nawe nyene yakenuye. Ku izina ry'abagenzi banje bose mu Kirundi no mu Kinyarwanda, rero ndabifurije ijoro ryiza mu banyu no mu vyanyu na hejo.